mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington ndetse mu kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga ku munsi wa gatatu tuganira ku magara y'abantu. Mu gihe isi igenda yerekana ihindagurika ry'ibihe ridasanzwe rijanye n'imyuzurire myinshi, imvura nyinshi muri Afrika hamwe n'ahandi ku isi hose, hoba hariko hakogwa iki kugira abanyagihugu bakingigwe indwara zimwe zimwe zizanana n'ivyo bihe? Zimwe muri zo ndwara rero zikaba ari fièvre jaune, malaria n'izindi. Nivyo tugiye kuganira mu kiganiro muri sanga cy'uno munsi. Kaze mwese mubaze ibibazo n'ivyumviro nk'uko bisanzwe. Facebook yacu ni radio yacu VOA. Ikaze neza.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi rya Amerika nk'uko muvyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga y'uno munsi wa gatatu yerekeye ahanini amagara y'abantu. Muri kumwe na Oriane Itangishaka. Mu gihe isi rigenda yerekana ihindagurika ry'ibihe ridasanzwe rijanye n'imvura nyinshi hamwe n'imyuzurire muri Afrika n'ahandi ku isi, hoba hariko hakogwa iki kugira abanyagihugu bakingigwe indwara zimwe zimwe zizanana n'ivyo bihe? Ni mu gihe ihuriro mpuzamakungu rijejwe gukurikiranira hafi incandago ku isi rivuga ko mu myaka 2025 impfu zivuye ku ndwara nka fièvre jaune zizoba zongerekanye ku bice 25%. Rero tugiye kwihweza icyo bariko kirakogwa mu bijanye no gucandaga abantu indwara zimwe zimwe nk'izo fièvre jaune na malaria zikaba zibonekeza iyo hari ibihe ihindagurika ry'ibihe nk'iryo. Twagize amahirwe kuba twatumiye tukanaronka Dr Jean-Claude Bizimana arongoye umugambi w'igihugu ujejwe gucandaga mu Burundi. Reka tubibutse yuko mushobora gushikiriza ibibazo byanyu ivyumviro nk'uko bisanzwe kuri Facebook yacu. Adresse ni radio yacu VOA, radio yacu VOA. Reka twakire umutumire wacu Dr Jean-Claude Bizimana, twongeye kuguha ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane Oriane, nanjye ndaramukije kandi n'abariko baratwumviriza bakurikirana kino kiganiro.
Murakoze cyane. Tubahe pole kuko turumva ko ibihe by'imyuzurire bitoroshe na gato mu gihugu cy'u Burundi. Ubu bimeze gute aho uherereye?
Murakoze cyane. Nkuko mwagiye murabikurikirana ku binyamakuru, ku buhinga ngurukana bumenyi no kumbonesha kure, hagiye haratera imyuzurira mu nkengera z'ikiyaga Tanganyika mbere no mu kiyaya cya Rusizi muri rusangi. Aho abatari bake bataye izabo bahunga iyo myuzurira. Ibyo rero biragira ingaruka y'abantu bahunze. Bimwe bimwe mu bijyanye n'amagara y'abantu ntibasubira kubyitwararika, nka cyane cyane byo kwicandagisha no gucandagisha ibibondo.
Ego turumva ko indwara nk'iya fièvre jaune ni indwara yandura ku isi n'abantu bashika ku 200,000 ku mwaka. abantu bashika ku 30,000 bakahasiga ubuzima. Turaze kandi yuko ari n'ingwara ica mu mibu, imibu ishobora kujya abantu ikabagwaza iyo ngwara, hamana hakujya mu gihugu cha Republika ya Demokrasia ya Kongo ikaba ikazeyo cyane. Iyo baramakenga mufise muri iki gihe kubijanye n'incanco no gucandagisha abantu mu gihe iryo hindagurika ririko riribonekeza cyane cyane kuba turi duhanya imbibe na Kongo.
Murakoze cyane. Mu bisanzwe iyi ndwara ya fevre jaune murantunga ntituraronka ingene twoyita neza mu Kirundi. Ni nkuko n'izindi ndwara nka sida, kolera, tugikoresha ayo majambo yamazana n'igifaransa ariko ntacyo byishe. Iyi ndwara ya fevre jaune rero nkuko mubivuze iterwa n'umubu. Imibu rero hagiye mu bwoko bwinshi, iri mu buryo bwinshi, kandi iyo ndwara iragwiriye cyane aho hakurya mu gihugu kibanyi cya Congo, ariko ni Congo y'amaja hirya, novuga hirya ya za Kinshasa, no ku mbibe za Congo na Angola, niho ikaze cyane gusumba handi.
Ego none kubijanye no gucandaga abantu iyo fievre jaune mu Burundi muri kino gihe bimeze gute, birabandanya nkuko byari bisanzwe naho habaye hasa no habaye ihungabana ryo gucandagisha abantu kubera imyuzurire?
Mu bisanzwe iyi ndwara ya fievre jaune hano iwacu twama tugira amatohoza buri gihe, icyo bita mu gifaransa surveillance sentinelle, aho dusuzuma ubwoko bw'imibu, imibu isanzwe iri muri kacu mu gihugu cy'u Burundi ku mbibe duhana n'ibindi bihugu. Dusuzuma ko imibu ishobora kwanduza iyo ndwara iyo bimaze kwibonekeza. Rero aho iwacu turi mu bihugu iyo ndwara tutayifata minenerwe, mugabo itaradutera nk'uko byifashe hamwe n'ababwira muri Congo, mbere no muri Kenya, murabona ko ari igihugu dufitaniye imigenderanire. Bituma rero nk'igihugu icya mbere twihutira gusuzuma no gukingira bene igihugu mu kubakingira rero ubwa mbere. Murumva yuko aho iwacu atari cyo kimwe no muri ibyo bindi bihugu igwiriye. Aho iwacu rero mu gukinga icya mbere duhera gusuzuma abantu binjira mu gihugu, tugasuzuma yuko atabimenyetso baba bafise iyo ndwara, hama kandi tukanasuzuma ko bacandazwe bicandagishije. Turongera kandi tugakingira n'abarundi ubwabo bagiye muri ibyo bihugu iyo ndwara igwiriyemo. Nta no bakarorero ko atamuntu yurira indege cyangwa ngo acabuke urubibe ruhana na Tanzania aterekanye ikarata, agakarata k'umuhondo kerekana ko umuntu yacandazwe. Hama ikindi nuko tuza turahimiriza abenegihugu sensibilisation kubicishije mu bikorwa bya misi yose, kugira twiganira abantu ibimenyetso by'indwara zimwe zimwe n'ubwo aho iwacu zitavugwa mugabo zishobora kudutera. Niyo rero turayicishamo iyo fievre jaune, tukigisha ibimenyetso biyiranga, wanashima mbere bigomba gusa n'ibimenyetso bya malaria. Mumbure turaza kukigaruka ko ariko turabandanya ikiganiro.
Ego wabwo abashaka twanagira ko kuri ibyo bimenyetso nyine muvuze kugira ngo abantu bace bagira ko babyumva babimenye, hama turaza kuja no kuzindi ngwara zitandukanye nazo nyene zikenera ibicancu kandi ziriko ziracandagwa.
Ibimenyetso rero by'indwara nkuko nabivuze, ifise ibimenyetso byegereye cyane ibimenyetso bya malaria mu ntango. Umuntu agifatwa n'iyo ndwara agira ibimenyetso byegereye cyane ibyo umuntu arwaye malaria, no kuvuga arashobora kumva ashaka kugira ubushuhe bubayabaye, akameneka umutwe, akabura akayaba, agakonyagurika kujya wumva mu mubiri umenga bagukubise ubuhiri. Yari hari ibyo bita agahiri. umuntu akagira intege nke ariko hari n'igice kinini cy'abantu batigera bagira ikimenyetso na kimwe. Ibyo rero biba mu kiringo cy'umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri niyo umuntu agira ibyo bimenyetso. Kenshi mbere iyo ndwara ikikiza bikiringaho irashobora kwikiza ugaheruka wari wamenetse umutwe wagize ubushuhe bisanzwe kujya kwa gripe kama bikikiza. Mugabo rero iyi ndwara aho iterera ikibazo niyigiye kurundi rwego bimwe bavuga mu gifaransa complication. Kurundi rwego rero bwa bushuhe bwari ubayabaye buca ubushuhe bukaze cyane urenga ibice 40% cyane buri munsi yaho gatoyi. Umuntu agasha atangura kumva babara mu nda mu nyuma amaso agahishira amaso agahishira cyane niho havuye n'iryo zina ryayo fievre jaune. Urumva umuntu yashushe aciye ahishira amaso umuravye no mu biganza ukabona ko hasigaye hasa n'umuhondo. Ni ukuvuga umuntu agahishira no twebwe dufise urukoba rwirabura udashobora gucisha kubibona ariko nka nyamwema canke abantu baba nk'abazungu ibafashe arasa n'umuhondo kabisa kabibona. Mugabo rero ikindi kimenyetso kiza ciyongera ko novuga simusiga umuntu aca atangura kubirirana amaraso akava amaraso mu mazuru akava amaraso mu mazuru hari n'abava amaraso igishi bikava amaraso mbere no muri estoma mu mushishito naho nyine akava y'amaraso. Rero iyo umuntu ariko arabirirana muri estoma mu mushishito ntihajye hagira igihe akadahwa amaraso yirabura. Mu kirimi cyo hakurya bavyise vomito negro. Muri makere rivyo n'ibimenyetso simusiga. Iyo umuntu arinza abigira indwara iba yageze kure, iba yageze kuri iyo kuri urwo rundi rwego rwa complication. Kandi rero abageze kuri urwo rwego abantu hafi indwi kuri 10% barahasiga ubuzima. Barahasiga ubuzima kuko murumva yuko mu mubiri haba hariho byinshi bitariko biragenda nkuko byategezwa kugenda cyangwa biragenda neza. Ni ibyo bimenyetso nyamukuru by'iyo ndwara. Ariko rero nagomba ku Barundi bariko banatwumviriza aho iwacu mu gihugu i Burundi nta muntu turatora arwaye iyo ndwara. Ariko nkuko mwabivuze mu ntango hariho ihindagurika ry'ibihe kandi abantu ubu baratembera cyane. Umuntu arava mu Burundi mu masaha abiri akaba ageze muri Kenya ari muri Kenya n'isaha imwe umuntu agiye n'indege. Umuntu arava aha mu Burundi mu mwanya mutoyi akaba ageze hamwe n'ababwira hirya muri Congo cyangwa akaba ageze n'i Tanzania kuko naho iyo ndwara iriyo kandi muraza ko Abarundi bajayo. Nicyo gituma rero atawosya bwose naha iwacu iyo ndwara tuguma tuyikurikirana tugira ntihave itwubira.
Murakoze cyane Dr. Jean-Claude Bizimana. Reka tubanze tuvuge kandi no ku yindi ndwara nayo nyene yongerekana cyane iyo habaye ihindagurika ry'ibihe. Malaria mwavuze ko ishaka gusa nayo nyene tuvuge ko gatomere ko tuja ku mirongo ya telefone twumve ibibazo by'abanyonyi bishwe rya Amerika. Malaria nayo yoyo yifashe gute muri kino gihe mu gihugu? Turumva ko mu ntango z'uyu mwaka yoyo nayo nyene isigaye yararonse urucanco naho kumbure rutoba ruraboneka mu gihugu cy'u Burundi ntitubizi neza muratubwira. Ariko nayo nyene ni indwara ikara cyane iyo hari imvura nyinshi imyuzurire n'ibindi byinshi byifashe gute mu gihugu?
Murakoze. Nkuko mubivuze by'ukuri iyo habaye imyuzurire nk'iyi indwara nka malaria iriyongera kuko murabizi yuko indwara ya malaria nayo nyine itegwa no mubu imibu rero yibera ahantu hari amazi hateze ibiziba icya igwirirana ikarondoka gucyo rero ikarya abantu ikabanduza iyo ndwara ya malaria murumva yuko hatimwuzurira ibiharuro bitegerezwa kuduka kuko ijanye rero n'urucanco rwa malaria urucanco rwa malaria tuzorutanguza mu kwezi kw'indwi muri uyu mwaka turimo ariko nagomba mbwira abatwumviriza nuko urucanco rwa malaria mu ntango ntituzorutanga mu gihugu cyose hariho uburere bw'ubuvuzi dufatiye kukuntu iyo ndwara igwiriye gusumba ahandi ariho tuzohera hanyuma dukurikirane turabe ingene biri ko biragenda gutyo duheze dukwire uburere bw'ubuvuzi bwose igihugu cyose ikiyongera ngaho ni uko urucanco rugenewe cyane cyane abana bari munsi y'imyaka itanu kuko nibo malaria ibangamira gusumba abandi iyo bayirwaye iratuma bakama amaraso igatuma baca mu bitaro bagata ubwenge koma rero abahinga bakoze ubushakashatsi basanze twohera kubana akaba ari bo dutangura gucandaga kugira tugabanye igitigiri cy'abana bagira ibyo bimenyetso ya malaria ikaze complication za malaria hama kandi murabizi abahinga hariho ibyigwa bakoze barerekanye yuko ukingiye ukongera ukitwararika ubuzima bw'abana bakiri bato uri kuraterera cyane ku murindi munini mu iterambere ry'igihugu
murakoze cyane gose muganga Bizimana abanyonyi bishwe rya Amerika muravyumvise yuko urucanco rw'ingwara ya malaria benshi batari bazi cyane batari bwumve ruzogwabonetse mu gihugu cy'u Burundi rutangura gutangwa mu kwezi kwa gatanu kwindwi murantunga kwezi kwindwi muganga aratubwiye yuko bazohera ku bana bakiri bato bari munsi y'imyaka itanu murakoze cyane muganga reka tuje ku mirongo ya telefone rero twakire abanyonyi bishwe rya Amerika bafise ibibazo n'ivyumviro duhere kuri gakwavu uraho neza amahoro ego ikibazo cyanke cyumviro
ngo niga twabe gishagara ndagenga dusobanure mu buryo bw'inyitse izi ndwara zashiye yari na fiyevure na n'iyi mwavuze ngo jana ese zifata zikurikije iyihe myaka ese abantu bakuru zirabafata ikindi aduhe diferanse itandukaniro ry'izi ndwara ni ibihe bimenyetso umuntu agira kugira ngo abone yuko kuko izi ndwara ndi kubona ari nshyashya ntabwo zimenyerewe ino hano mu Rwanda aduha ibimenyetso bigaragara ku muntu uzirwaye izi ndwara mwavuze harimo fievre
jaune ndumva atari indwara nshasha cyane ariko muganga reka agusobanurire iyo ariyo n'ingene ifata n'ibimenyetso byayo yari yagerageje gusigura kugira ngo yumve hashobora kuba hari izina ryayo muyita mu Rwanda kumbura abatwumva badufashe fievre jaune ko muyita mu Rwanda hama muganga reka dufashe kuyitahura neza na neza nk'uko wabivuze yongera tubwire difference intandukanyo zayo hagati yayo na malaria kugira ngo uyimenye neza ushoboye kuyibona canke kuyirwara ego muganga
urakoze bwana gakwavu ikora dukurikirana urakoze ku bibazo bitomoye babashije nare kuri iki cyangere ibimenyetso n'ubirigaruka ko ibimenyetso by'indwara mu ntango bigomba gusa n'ibimenyetso by'indwara ya malaria no kuvuga umuntu aragira ubushuhe akameneka umutwe akumva intege nke mbere hari n'abafatwa badagwa abandi bakabura akayabagwa ibimenyetso no kuri malaria biribonekeza kugeraho rero ufatiye kuri ibyo bimenyetso ntushobora gutandukanya malaria niyo ndwara ya fievre jaune iyo nyonko ya fievre jaune kiretse ugize igipimo igipimo rero bacha bakora igipimo bita PCR no buhinga bwo gupima bwa laboratoire bagasha babona ibyariyo ariko kubera turi mu bihugu iyo ndwara itaratwinjirana nkuko biri mu bindi bihugu byo muri Afrika y'uburengero abaganga ntibashoka kenshi bihutira guca basaba icyo gipimo kuko hajya umuganga mu kuvura arakurikirana imbene rusange ibijyanye n'indwara yica nkiriya andacari ku bimenyetso rero ibyo n'ibimenyetso by'ibanze aho ucubonera ubudasa rero niyo umuntu ageze ku bimenyetso by'indwara imaze kwiserura iyo ndwara ya fievre jaune imaze kwiserura umuntu ibimenyetso agira nuko ubucuruzwa bwinshi cyane amaso agasa n'umuhondo mbere umuraje no mu biganza agasa n'umuhondo agasa na jaune sinzi mu kinyarwanda ingene ibara ry'umuhondo hari n'abaca batatu kuva amaraso mu mazuru bakava amaraso mu binyigishi mbere bikanashika bakadava amaraso yirabura rero ibyo bimenyetso nuvuga bisa n'ibyiganziye umuntu abibonye aca avuga ati iyi iyo ari byo byose ni indwara ni inyonko ya fievre jaune muti none ifata abantu bose abakuze irabafata iyi ndwara nta n'umwe isiga inyuma guhera ku bakiri bato no ku bageze mu zabukuru gusa ku rucanco urucanco kubera abahinga babyize basanze umwana akivuka avukana abasoda bamukingira gushika ku mezi icyenda urucanco rw'indwara baruhereza abantu bose guhera ku ufise amezi icyenda kuduga mu bihugu igwiriye cyane haba hari umugambi w'igihugu kijwe gucandaga uraheza mu ncanco utanga ugashyiramo urucanco rwa fievre jaune.
Murakoze cyane muganga. Ego reka twakire na umusaza ku murongo wa telefone. Umusaza uratwumva?
Amahoro
cyane, uraho urakomeye.
Ndakomeye ni hano mu karere k'icumi mu majyaruguru mu Rwanda. Ndabona nashimye umutumirwa kuko kutubwira byinshi byiza kuko ikibazo cy'indwara kagendanye n'indwara z'ibyorezo ni ikibazo cyugarije ibibi kandi aho ndakeka bitewe n'ihindukanye ndakeka ko kizagumaho ariko se nabaza nk'umutumirwa urabona ko iyo ndwara twebwe mu Rwanda ntabwo irahagera kuko n'ubundi twavuga yuko ngo muri Kongo ariko minisiteri y'ubuzima yafashe ingamba zikomeye cyane uburyo twakwirinda iyo ndwara ese urabona yuko umuntu uretse wenda gukumira ko yakora urugendo cyangwa se kwakira kuza urabona hano ukuntu umuntu yayirinda kugira ngo atazasigara kuko indwara iteza ibibazo cyangwa se igaba yateramo urupfu igateza ikibazo mu miryango atubwire uburyo umuntu yayirinda kugira ngo noneho igihe urangwa mu gihe yayirwaye uburyo yakwirinda kugira ngo atanduza abandi uburyo yakora imyifato nyine ku buryo umuntu yayikumira itaraza.
Murakoze cyane musaza, ikibazo cyiza. Muganga, kuyirinda abantu barakeneye kwitegura indwara zitandukanye zishobora kwiyongera mu misi iri imbere muri iri hindagurika ry'ibihe tuko turavuga nyine kuyirinda muntu yongera gute?
Indwara ya fievre jaune ubuhinga bwa mbere bwo kuyirinda ni ukwicandagisha kuko urucanco rukinga kugera ku bice 99% rumva ku bantu 100 nta bose baba bikingiye kandi niyibafashe ntibanabimenya ntishobora kubasesekaza. Ubwo ni uburyo bwa mbere. Uburyo bwa kabiri ni uko iterwa n'imibu. Iyo mibu iba isanzwe igendana uwo mugera nayo abantu dushya tubahamagarira kwikingira kuribwa n'imibu kuko ntubuze umubu ukuriye ko utoba ugendana iyo ndwara. Ni ukuvuga rero no kuryama mu musegetera umusegetera abanywanyi bariko baradukurikirana mu Kinyarwanda baraza kudufasha ingene bawita umusegetera. Ikindi ubu ariko haragwirirana utuvuta abantu bisiga kwirukana imibu, ubwo n'ubundi buryo abantu bakoresha mu kwikingira ko imibu ibarya gutyo ntibashobore kwandura. Ubundi buhinga rero bwo kuyirinda ni ubuhinga bwiga leta, bwiga guverinema. Guverinema n'ubushiranganji bujejwe ubuzima, bujejwe amagara y'abantu, burafise ubundi buhinga nabwo buca bukoresha. Ni nk'ubu navuze bwo gusuzuma imibu ibitembera mu gihugu kugira arabe ko atamibu yo mu murwi w'imibu ishobora gutera iyo ndwara itembera, canke ko atamibu by'ukuri iyo bigendana uwo mugera. Ibyo byigwa rero haba iwacu i Burundi canke ari mu gihugu kibanye cy'u Rwanda canke ibindi bihugu byose, ibyo byiza barabikora. Ni byo bidutuma tubona neza yuko atugejeje mu kwitegurira no mu kwirinda nk'igihugu ko iyo ndwara twinjirana canke itotwubira.
Ego muganga, twavuze yuko iyi ndwara ishaka gusa cane na malaria, kandi ko kumbure ibipimo kenshi abantu batayipima kuko ntiribonekeza cane mu bihugu by'u Rwanda n'u Burundi, ariko muri Congo iriyo. Mbega umuntu yomenya ate canke yose abagiye kwa muganga yuko bamupima yuko ayifise canke atayifise? Ni ryari umuntu avuga ati iyi malaria yanje ntisanzwe, ndikeka ko yoba ari fievre jaune?
Murakoze. Nkuko nabivuze mu ntango, igipimo cy'indwara si igipimo kiri ahantu hose. Ibyuma bakoresha mu gupima nk'aha iwacu i Burundi bisanzwe biriho mu burere bw'ubuvuzi gusa, biri mu burere bw'ubuvuzi bwose district, bikongera bikaba no mu ma laboratoire akomakomeye y'igihugu nka laboratoire ya Institut National de Santé Publique INSP, laboratoire z'ibitaro bikuru rwa Karede. Nibaza ko ari cyo kimwe no mu gihugu kibanye cy'u Rwanda. Mugabo urumva ivyo ni ivyuma bipima, hacakenerwa reactif sinigene no bivuga, ivyo bita amakartushe. Ni udukoresho rero bashira muri ivyo vyuma kugira bace bapima iyo fievre jaune. Rero kubera kuba uhingana ababwira bwo gusuzuma imibu n'ibindi, imibu n'ubundi buhinga bwo gusuzuma binjira, nibwo ubwa mbere dukorerako. Hanyuma muri ubu muri ibi bihe uku nyene byifashe aho iwacu i Burundi, ntituragera ku rwego gukora nko muri ivyo bihugu iyo ndwara iba bayibayemo nk'ikiza, usanga ibangabanganwa na malaria. Rero nta muntu yogendejo kwivuza kwa muganga bacha vuga ngo iyi malaria yanje ngo numva yananiranye, ngo nagomba mu ndabire ko atari fievre jaune, kuba ari kugira ubwoba gusa. Ahandi ho abaganga baba barabize bakuravye rya bimenyetso nababwiye barabizi, bakuravye bakayicura bacha bagusaba ico gipimo. Nagomba rero mere nk'ubuhumuriza abatwumviriza neje nibumva bagwaye ibimenyetso bimeze nk'ibya malaria bazoje kwa muganga, kandi bizere abaganga bituye.
Murakoze cyane. Hanyuma none izindi ndwara muri ko murakurikiranira hafi bitewe kumbure n'ibihe tugezemwo, zoba ari izihe nazo nyine zishobora gutera amakenga mu gihe hariho imyuzurire, indwara nyinshi ziraduka akenshi, zoba ari nk'izihe muri iki gihe?
Reka mere kuzijanye n'izo dukurikirana cyane mu mugambi w'igihugu ugejwe gucandaga. Nk'uko nabivuze mu ntango, iyo abantu batewe n'umwuzurire barahunga, abantu bahunze bagenda mu buzima budasa n'ubwo bahoramo, kenshi ugasanga bugegeranyirijwe hamwe, mbere ugasanga no kuronka utwo bafungura ntibyoroshe. Icyo gihe rero abantu usanga batakitwararitse ibyo gucandagisha abana, usanga abantu begeranirije hamwe indwara zikomoka kuko cyicandagira zatanguye kubatera izo ni indwara z'agasama indwara z'ibihara indwara indwara z'ubukangwe kuko y'abantu baticandagije indwara y'ubukangwe nayo nyine irashobora kububira
zakolera
icyo izakorera ndazaza ko mu nyuma icyo dusha duhimiriza abantu ni uko nubwo waba ari ubwo buzima butoroshe baguma bitwararika gukurikirana umugambi wo gucandagisha abantu kuko bituma babakingira bakirinda yuko izo ndwara zibafatira muri ubwo buzima barimo muri ubwo bukene barimo aho nari ku muce wa mbere w'indwara dushobora kwirinda ucishije ngo kwicandagisha murafika hari n'indwara za kera ubu zitakivugwa ibigoga za kokerishe za tetanose ziraboneka buke buke mugabo si cyane ubwo mu gihe abantu batobandanya bicandagisha izo ndwara zose zica zigaruka kandi n'indwara z'ukuri twari twarasezeretse ko turarandurana n'imizi umuco wa kabiri rero w'izindi ndwara zica ziba zijya ndwara ziturutse ku isuku rike imfero za kolera z'amacinya izo nazo nyine ziriyongera iyo abantu bari ahantu hari umwuzurire cyanke bakoranirijwe hamwe cyanke bari mu buzima butaborohereza murabona kuja mu buhungiro n'ubuzima butoroshe hama ubundi muce n'uyu n'indwara ya malariya kubera yuko amazi yateze imibu ikigwira ugasanga gutyo iriko irakwiragiza indwara ya malariya cyo kimwe n'iyi ndwara ya fievre jaune mu bihugu isanzwe iri nka Karanda cyane cyane nk'uko mwavuze hirya muri Congo si igikongo twegereye ni Congo yegereye Angola na hariya hafi ya za Kinshasa
yego murakoze cyane reka tubandanye ku murongo wa telefone twakire na Valentin Minani amahoro cyane Valentin
yego mwene ndafamu kigenda mu kandi mutumire ndamwe kandi bose bose baracungiriza ngoni na nabo ndamwe na cyo umunsi amakuru gishingiye ko ajyanye n'imyuzurira kandi gashya bituma indwara zitandukanye biguma zigereranya mu banyagihugu kandi nibyo nanjye aho mpereye ndabyibonera rero nagira bimwe mu bundi nkawe se mutugira sima mukurikiye mutumire ndamufatiye ahanyene iyo fievre jaune ntaho yariyo hama ndege kikubukana bungana gute nayo yo turayimenyereye n'umubano wacu nashaka kugura iyariyo n'ubukana ifite yoba yica bimeze gute hama nyine by'ukuri nk'uko numvise ariko arabivuga ibiza biteza n'imyuzurira n'imirica yiyongera nayo mpereye n'ibuzi warara mu ijoro usanga imwe adoma nk'iri yici yari myinshi cyane kandi n'ubundi ikubiye kubera ko yaba yahunze amazi yo mu mwonga ubaho muri reya akanyaru karugi yereka reka amazi yose yaraduze cyane n'ibiri igashiva mu mwonga ikaduga mu mihana wumva ikizirirana kandi ikwirya abantu nyine wumva imiteza ingorane n'ibindi n'ibindi hama rero leta yoraba ukuntu isahiriza nk'abantu nyine gutyo kuvuriza amaraya n'izindi ndwara zituma zitera ikoroheje nene igihugu kubera kwisanga nyine byagoranye cyane murakoze
murakoze Valentin guma ku murongo umuganga asigure mu ncamake kuko yari yagerageje kubisigura ariko kandi muganga arazanye ikibazo ko mbere tutashimitse ko cyane mbega iyi ndwara ya fievre jaune irica yica ku rugero rungana gute muri make
ndashimiye munywanya reka dukurikirana ku murongo ibimenyetso reka mvunagure ibimenyetso by'indwara n'ibimenyetso bigomba gusa cyane n'ibimenyetso by'indwara ya malariya no kuvuga kumeneka umutwe gushuha kugira intege nke gukonyagurika ariko iyo imaze kugwirirana mu mubiri phase ya complication umuntu acagira ibimenyetso bikaze agatangura bishira amaraso amasaga yishira cyane agasa n'umuhondo umuraje no mu biganga akabana harahishiye mbere hari n'abace batangura kuva amaraso mu mazuru umwuna abandi bakava amaraso mu zinyigishi hari n'abadahwa amaraso yirabura n'ibyo bimenyetso ahanini byibonekeza imaze kugwirana mu mubiri igeze kuri phase ya complication ikibazo rero tutayaze cyane mbega iyo ndwara irica iyi ndwara irica cyane kuko ugeze ku rugo rugero iba yagwiriranye mu mubiri urugero rwa complication abantu bageze kuri urwo rugero ku bantu ijana abantu hagati ya 20 na 60 barahasiga ubuzima murumva yuko biteye ubwoba umuntu abivuze mu biharuro bishiriye hafi no kuvuga ku bantu 10 barwaye iyo ndwara bakagera kuri urwo rugero iba yagwiriye mu mubiri wabo rwa complication murumva hagati y'abantu 6 ku 10 n'abantu 2 ku 10 irabahitana murumva ko irateye ubwoba nshangirwa ko ndamwibutsa uyu munywanyi ariko aradukurikirana ku buryo bwa mbere ari ukuyikingira no kuyikingira rero ni urucanco tugira amahirwe aho iwacu ntiribonekeza nk'uko biri mu bindi bihugu ariko ikibuza ko umuntu akeneye kwicandagisha yo kwiteza urwo rucanco cyane cyane abantu bakunda gutembera bava aha mu Burundi bava aha mu Rwanda bakaja gutembera mu bindi bihugu iyo ndwara irimo haba muri Congo iharanira demokarasi ya Congo iharanira demokarasi Repubulika iharanira demokarasi ya Congo canke mu bihugu byo muri Afrika y'uburengero mbere naha muri Kenya n'igice cegereye igice ca Tanzania cegereye Kenya iyo ndwara iriyo
ni kingwari komeye cyane urumva ibitigiri byerekana abitabimana ni byinshi cyane murakoze cyane reka tuje muri Sudani yepfo numva turafise uwitwa Mars uraho neza amahoro cyane
naba neza cyane adere turakomeye sinzi nkamwe
turaho turashima natwe
yego natwe ndabereye Mwari Sudani ya majefu tume.
Hii ndagulikajibi hiyo jifashe gute, mumeze gute?
Ino mumajamba make tulashima mburi la wali kwa sitane, idubali la hali kabisi.
Akabazo chani chiumbi? Ule kwa kutigamote
mbwani. Mbwani wachu, mburi gendu kwa meza kono, mbwani wa kizamu.
Ego murabikurikiranira hafi uno munsi uko turi hweza ingwara zimwe zikuye gukurikiranirwa hafi cyane muri iki gihe cyihindagurika gy'ibihe incancu zikuye gukurikizwa tukaba dufise muganga Jean-Claude Bizimana arongoye umugambi w'igihugu c'u Burundi ujejwe gucandaga ubu ufise ikibazo cyangwa icyumviro muri make
Ego no kuri jewe ikintu no vuga kandi wabonera kandi atanacyana nongera ko tuvugane igikenewe leta yacu leta ngire tankozi ni barabe bongere mu buryo kabisha bongere mu buryo bukwiye mu cyata cy'amagara y'abantu na cyane cyane urabye ko nk'ubu leta isanzwe ishyiraho ikiro hangana nacyo ijyanye n'indwara ya gasama na n'ikirere kijyanye n'ibiza by'imvura nyinshi ikenewe ko leta ishyira mu buryo bukwiye kubera amazi yamaze gutera ya ndagenda iduka ni ara mabombo menshi yarashiga gurisha amazi yarekegeze yarabura kuko abantu baca bakoresha amazi yo kuyitereka kuko ishyiramo ingufu zikwiye mu bijyanye na malaria igeze kuba nyinshi kubera yuko abantu bateze amazi menshi imibu iriyongera imibu ikwite abantu niko malaria igenda yiyongera bamwe uko na leta yo ishyiramo uburyo bukwiye kabisa kugikiye ndetse amazi menshi yabivuga
murakoze cyane Marc muganga murumvise ko yongiye kugarura ingwara namwe migeze gukora ko ingwara y'agasama kumbure na nyine twabivuga ko gato ingene yifashe mu gihugu mu ndwi heze twarumvise inama y'abashikiranganje yabivuze ko ivuga ko hari abantu bashika kuri 77 n'abantihenze bitavye imana kubera iyo ngwara kuva mu ntango y'umwaka kuva mu kwezi kwa mbere gushika mu kwa gatatu mbega amwogira ico mubivuze ko kuri iyo ngwara
ego nkuko mwazumvise inama shikiranganje yaratangarije abarundi n'amakungu uko iyo ndwara ya gasama yifashe cyane cyane mu burere bw'ubuvuzi bwo mu buraruko kuri iki rero leta y'Burundi nabo dusanzwe dukora nabo dufashanya turiko turitegura kugira vuba dutangure gucandaga abantu
eleka kumbure telefone ikiragorana gato umuganga twongere tumugarure mu kanya tumira mate turagaruka murakoze cyane
radio kijya America yabaye isubizo cyacu radio kijya America yabaye isubizo cyacu mugukerera igihugu cyo yabaye isubizo cyacu ugutangi jambo mubanyagihugu yo yabaye isubizo cyacu
Ratishwe cy' America turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga y'uno munsi tuko turi hweza ingwara zitegwa n'ihindagurika ry'ibihe harimwo fièvre jaune malaria n'izindi tukaba twako turavuga ku ngwara ya gasama rujole ngwara ya gasama twumvise mu ndwi heze inama y'abashikiranganje shikirije yuko abantu 77 bamaze kwitaba imana kuva umwaka utanguye muganga Jean-Claude Bizimana arongoye umugambi w'igihugu c'u Burundi jejwe gucandaga ariko aragerageza kudusigurira uko vyifashe muri kino gihe muganga duga ku ijambo telefone za zatugowe
ego murakoze byaciye bikikana ariko ndamenyesha uko ibyo by'ingwara y'agasama byifashe uko mwabyumvise rero leta yarabishikirije ibicishije ku muvugizi wa leta ivuga ko hariho ikiza cy'indwara y'agasama cyane cyane mu burere bw'ubuvuzi bwo mu buraruko bw'igihugu rero ubu ikiriko kirakorwa ni ukwitegura kugira dutangure isekeza ryo gucandaga ibibondo kugira tubikingire iyo ndwara nicara ni nyamukuru noshikiriza mugabo kandi nshambandanya asaba abavyeyi bariko baratwumviriza nabasaba ko buri gihe bokwama bitwararika gucandagisha ibibondo vyabo gucandagisha rero ibibondo vyabo no kuvuga hariho ikiranga minsi cyo gucandagisha umwana akivuka umwana amaze ukwezi n'igice amaze amezi abiri n'igice atatu n'igice amaze amezi atandatu baramwongereza ibyunyunyu bya vitamine A ku mezi 9 no ku mezi 18 no kuvuga ku mwaka n'igice aho hose rero iyo ababyeyi batitabiriye gucandagisha abana uko ishe kiranga misi itunganijwe umwe ashobora kutabikora uwundi hirya ntabikore n'uwundi ntabikore uca usanga rero mu mpera ari abana bamwe batagiye baracandagwa niho izo ndwara zimenera izo ndwara z'agasama n'izo z'ubukangwe zigahava zikadutera nk'ikiza kubera yuko abana bose batacandaza rero nabahamagarira batwumviriza ko bakwiye gucandagisha abana bisoza icyo kiranga minsi ntihagire umwana basiga inyuma abana bagacandagwa bose
Muganga tukiri ngaho mbere ko tuca ku munywa nyakurikira byo bavyaratewe n'itwa tubizi nuko abo bavyeyi koko batabacandagishije canke n'abana bacandagishijwe bayigwaye byifashe gute guko nkuko twabivuze ni bitigire biri hejuru cyane
ikiza cy'indwara ya gasama canke cy'izindi ndwara dusanzwe dukinga dukoresheje ubuhinga bwo gucandaga zibonekeza iyo ibitigiri byabicandagisha itagumye biri hejuru cyane nk'akarorero indwara y'agasama kugira umuntu abone neza avuga ati jewe anakingiye abana neza nuko abana bose bucandagwa ntihagire abana baguma mu kibano badacandazwe niburiburi ibice 90% by'abana bose bakaba baronse incanco zose zisabwa incanco zose zisabwa ku myaka no ku kiringo gitegekanijwe ariko hari ababyeyi bamwe bamwe nkumbure kubera inyigisho baronka hana hariya rimwe na rimwe mu madini amwe amwe ugasanga barababuza gucandagisha abantu ivyo twarabibonye hari n'ikigwa cyakozwe bibonekeza ko ariho amadini amwe amwe nk'amadini y'abasohoke usanga bavuga yuko gucandagisha umwana ariko kumugema urumenyetso haramwumva ibintu bavuga ngo ikimenyetso 666 ariko si ibyo n'ibihuha kuko muraze neza murabona ko hari indwara nyinshi ubu zitakibonekeza kubera yuko twagiye turacandaga
yego murakoze cyane tubandanye twakira abandi banywanyi turafise Simoni uraho neza uratwumva
mukabari cyane ndabumva neza
amahoro Simoni duga ku ijambo Simoni turakumva
yego murakoze ndagira ngo dukere imanze mbere ku kintu yatangiriyeho abantu mbwire fevrone yaba irandura amaze kumva nimba yandura hanyuma ndagira ngo nanone ngirikire mvuga kuko dukere ari ukuntu idasa n'uri kubitwara kiganza cyane nyine nka dokiteri birumvikana ariko ndagira ngo nanone ibi bigarutse ese kuba wenda indwara uko bigaragara yaba fevrone yaba malariya yaba sida uko bukeye n'uko bwije niko zirushaho kwiyongera muri make ni uruhe ruhare rwa politiki bifitemo kuko ntabwo igihugu uko gikingira abantu uko imiti iboneka byanze bikunze hagomba kuba harimo n'ubushake bwa politiki z'ibihugu aza kumbwira igihugu kirasabwa iki nk'igihugu kugira ngo kizamure uburyo bwo gushingira abantu cyangwa se mu buryo wenda cyakoreshagamo inkingo kuko byose wavuga wenda sinzi ariko mbona hafi ya byose bigendera kuri politiki z'ibihugu ucunga urebere mpaho yiyongera cyane cyane urebye rero nko muri Congo yafashe urugero intambara zihabura ku munsi muri make ntekereza ko izi ndwara z'ibyorezo izi ndwara zitandura n'izandura zose uburyo bwazo bwo kwiyongera tutitaye no kuvuga ngo wenda n'ihindagurika ry'ibihe kuko ihindagurika ry'ibihe ntabwo rizigera rireka kubaho ntabwo rizareka kubaho kuko ukwisekura ukurikije kuva kera niko indwara zagiye zizanwa n'ihindagurika ry'ibihe ryiyongera kandi nanone n'abantu niko biyongera bakeneye gukomeza guhindura bya bihe kuko abantu nibo mu buryo buri cyantifike nibo bagenda bakora cyane mu buryo buhindura isi igahindura imiterere yayo igahindura kamere yayo kuko ubu nimba wumva imyuzure yose nimba wumva ibyiza bigenda biba biyaga hamwe na hamwe ni ukubera ya ntuza y'akaremano yita abantu bahindura kandi mu kwihindura ni uburyo bwo gushaka imibereho kandi butazahinduka n'ubundi kuko abantu bazaguma bashaka ibigero ndagira ngo abwire umutahe wa leta z'ibihugu bafite n'aho ngaho kugira ngo bakumire uburyo biri kwiyongera kuko urumva nta kuntu byagera ku ntego ibihugu bitabishyize muri politiki zabyo ngo bizamure uburyo bwo gushingira bizamure uburyo bwo kurinda ingamba mu kwigisha abaturage. Ibyo rero ntabwo byakorwa politiki z'igihugu tabigizemo uruhare muri rusange ngo bazamure uburyo bwo kwigisha abantu, babahugure, babamenyeshe abantu bajye baraho babiri. Kandi nanone ku bijyanye n'umutekano, ntabwo abantu bava muri Congo bahunze bagiye Tanzania ngo ujye kubaka akaga kahita k'umuhondo yavugaga kugaragaza ko umuntu bamuhaye urucanco ntabwo gutambuka. Rero ndatekereza izi ngizi zigira zandura, abantu bashobora kuzikwirakwiza muri ubwo buryo. Urebye kubera intambara zigenda ziyongera uko bwije n'uko bukeye, ntabwo numva ko hari ikintu cyakorwa uretse kuzamura uburyo bw'inkingo muri rusange.
Ego Simone, tugumare gato ku murongo, ngerageze kumva kumbure urashimi kuvuga yuko cyane cyane politiki z'ibihugu zikwiye gushira uburyo bwinshi mu gukinga izi ngwara dusanzwe tuzobona. Ni uhagaze?
Yego, niho mpagaze njyewe.
Ego ni nayo mpamvu kumbure twagerageje kumva ibyo igihugu cy'u Burundi kiko kirakora muri iki gihe ku bijyanye no gucandagisha abantu. Reka kumbure Dr. Bizimana akwishyura ikibazo cyawe.
Ntabwo kiyo ni ijambo gato, nuko igihugu kidafite umutekano, igihugu kidafite umutekano kuvuga ngo wenda abantu baraza gukingirwa yabigoye. Kandi indwara zandura zirushaho gukwirakwira muri icyo gihe cy'umutekano mukireba. Nk'ubwo wenda tuvuge ejo bundi warabonye muri Tanganyika ibyari birimo biraba, ntabwo ntaburiye n'umwuzure kugira ngo habaye ari icyo gikirimo intambara, kugira ngo abaturage barindwe indwara zaterwa n'umwanda uturuka kukuba hari umwuzure, hari intambara. Urumva habaye hari intambara, byaba ari ikibazo. Rero bijyana na politiki z'igihugu kugira ngo nibura wizere uburambe bw'inkingo zirimo zigenda zikwirakwiza n'uburyo bwo kuzikwirakwiza. Nabyo ni politiki, kuzikwirakwiza ni politiki, izikwirakwiza politiki y'igihugu runaka, politiki y'isi muri rusange, igashingira ukubaka isi y'ejo hazaza itekanye. Intambara zigabanutse bishyiza ko uburyo bwo kubona inkingo, kuko usanga nk'umwanya munini tekereza umwanya munini wakabaye wita ku buzima bw'abantu, ariko ubungubu umwanya munini utunze kamera mu ntambara. Ntabwo rero ntekereza politiki z'ibihugu zidahindutse izi ndwara ndacika zarushaho no kuzamuka kuko bwije n'uko bukeye.
Ariko Simone, buri kibazo gikemukwa uko kije. Ntituriko turavuga ku kibazo c'intambara kuko nta ntambara mu gihugu c'u Burundi, ariko turiko tuvuga ku kibazo c'imyuzurire nyene uvuze. Ni nayo mpamvu turiko turaraba uburyo igihugu kiriko kirakinga abanyagihugu indwara zishobora kuzanana n'iryo hindagurika ry'ibihe turiko turabona muri iyi minsi. Reka muganga
kuri aho niho ninda cyane, aho niho ninda kuri politiki y'igihugu nyine. Mvuga ko uburyo bwo kwigisha abaturage no gukwirakwiza inkingo byakaba bikorwa cyane cyane leta ikabishyira n'imbaraga nyine mu buryo bwo gukwirakwiza iyo miti no kwigisha abaturage bakaba babizi.
Urakoze cyane. Muganga, ubivuze kwige.
Murakoze. Rekamere aho yahereye yabajije ati indwara bayandura gute. Indwara bayandura mu gihe bariwe n'umubu urimwo uwo mugera wa fievre jaune. Ni bwo buryo bwa mbere bwo kuyandura, kandi bwo bwonyine. Icyo ni icyoro cya mbere yari yabajije. Hama yavuze ku bijyanye n'umutekano, kandi numvise nk'amahari nyinshi aha mu Burundi no mu Rwanda nta ntambara zihari, umutekano urakwiye. Mugabe icyo avuga kirumvikana. Nko mu bihugu haba harimo intambara n'iby'amagara y'abantu birahungabana, ibyo birumvikana. Ariko naho haba umutekano uba wahungabanye, ibikorwa byo kuvura birabandanya, kuko hari ubundi buhinga bwo gufasha kuvura no kubacandaga mu bihe bidasanzwe by'ingwano canke by'umutekano muke. Abahinga baba dukorana mu mashyirahamwe mpuzamakungu ya OMS, UNICEF, barazi ubwo buhinga. Mbere no mu bihugu barabizi yuko uko biba biri kose amagara y'abantu ari karahara mu ruganda ntibacura, baba mu buhungiro aho bari hose barabitwararika. Yongeye arabaza ati mbega umutahe wa leta n'uwuhe muri ibi byose? By'ukuri mfatiye kuri leta y'u Burundi. Leta y'u Burundi irakora ibikora inka, kuko bwa mbere ni uko leta ikurikirana igasuzuma ko iyo ndwara itatwubira, bimwe bita surveillance mu gifaransa hama gikurikira nuko nuko kubijanye niyo ndwara nari navuze ko uburyo bwa mbere ari urushancho leta irongera igakora ibishoboka urushancho ukaboneka kuko ubwo rucancho rugurwa na leta hama umwe n'igihugu arifuza akaruronka hafi nibyo nkeka no shikiriza ku ntererano cyane ku yumviro uyu mutumire uyu munywanyi w'ijya Amerika yashikirije umunywanyi Simone
arakoze cyane ego tuja ku musozo w'ikiganiro muganga kumbure twovuga mu ncamake turangiza uburyo uru rucandago rwa fievre jaune ruboneka mu gihugu abanyagihugu bamwe bamwe baridoga bavuga ko ruzimbye kuri buri munyagihugu cane cane kuba babashaka kujabuka imbibe ngo baje gucingero habari muri Tanzania habari muri Kongo mu Rwanda n'ahandi hafi atari kujabuka imbibe cane ngo bafate indege ariko ugasanga urucancu rurasabwa bakavuga ko ari ibihumbi 30 umuntu abafise ku mutahe wiwagiye gukoresha hanze ico mu kivuze kwiki ubwo rucancu hari uburyo bwo kugabanya igiciro cyangwa kugira kurugira kwa gusa ko tuzi ko n'izindi ncancu ari kwa gusa mu gihugu
murakoze mu byukuri runo rucancu uravi igiciro cyarwo mu mahanga iyo rukorerwa hama no kugira udushikira i Burundi leta yarafashije cyane kandi urubarugurwa ayasumbayo icyo ni nica mbere hama kuri iki cyuko urutanga ku buntu nkuko biri ku zindi ncancu ntituri ku rugo rugero kubera yuko iyo ndwara iwacu idafatwa nk'ikiza cyane itatsimbataye nkuko iri mu bindi bihugu muri icyo gihe rero iyo abantu bicandagisha kugira bikingire bagiye muri ibyo bindi bihugu bashobora kwandurirayo muri icyo gihe nabo bategerezwa kugira icyo baterereye mu bisanzwe ntibaba baruguze baba baterereye kuko ahandi ho leta yogura amahera menshi sumba arya babona batanga
ego hama
barakiraho tukiraho ngumbure hari ikindi bamaze kudushikiriza turiko turakorera ko nuko aha i Burundi ku rucancu turutanga hano i Bujumbura gusa umuntu yaba ari nk'imuyinga bimusaba ko abanza kumanuka kugera aho ku rucancu hama dushobore kuja muri Tanzania cyangwa mu kindi gihugu kibanye uburyo turiko turakora kugira ubwo rucancu ruzoje mu zindi ntara cyane cyane intara ziri ku mipaka aho hari abantu benshi arukenera kugira bajabuke bitabagoye batarinze kandi kuzigura ngo bagaruke hano i Bujumbura
murakoze cyane gose uyu mwumva yari muganga Jean-Claude Bizimana arongoye umugambi w'igihugu cy'u Burundi ujejwe gucandaga akaba yatanze inkuru nziza ijanye n'uko malaria imwe mu ngwara zikarira cyane ibihugu by'akarere k'ibiyaga binini cyane cyane muri iki gihe cy'imyuzurire ubwo rucancu ruzoboneka mu kwezi kwa gatanu ku bana bari munsi y'imyaka 5 bakazotangura gucandagwa agahamagarira abandi rero bose kwicandagisha indwara zitandukanye mu gihugu kugira ngo bikingire muganga turagushimiye cyane ku kanya wahaye Radio Ijwi rya Amerika
murakoze cyane nagomba nkosora akantu gato y'umuhereje ko urucancu ruzoboneka urucancu rwa malaria ruzoboneka gutangura mu kwezi kw'indwi uyu mwaka turimo ni mu kwezi kw'indwi
mu kwindwi ego mu kwezi kwindwi murakoze cyane rero namwe mwese mwariko muratega amatwi Radio Ijwi rya Amerika mu kiganiro muri sanga mwari muri kumwe naho ya nitanga ishaka ndashimye abamfashije mu buhinga bw'ivyuma harimo na Nadia Taha murakoze Radio Ijwi rya Amerika yabali subizo chachu.
radio ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu.